Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ifite niyo ngabo abaramutsa. Arabisi bigira Imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwirizwa mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 inyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3,153 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abashikiranganji yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera isaha imwe z'ijoro kugeza isaha 10 zo mu gitondo, mu gihe ibikorwa byemerewe kubandanya bizoja bihagarikwa isaha 12. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, kiretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodokari zitwaye ibicuruza ziremerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Mu zindi mpinduka zabayeho nuko inama zikogwa imbonankubone zizobandanya, gusa ibitigiri by'abazitabira ntibizorenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateramira. Abitabiriye inama kandi bazoja basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya corona. Ku bijyanye n'ibikorwa bihuza abantu benshi, navyo hari byinshi byahindutse ugeranije n'ingingo zari zihasanzwe. Ibirori bitandukanye byabibera mu ngo canke ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba, gukwa no gushingirwa byose byarungurujwe. Mu kazi ka leta naho harimo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi nkenegwa batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda bakurakuranwa. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero byakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ibyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'ico gihugu. Afrika y'Epfo igiye gushingwamo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inyuma y'urupfu rw'amasinzi y'abantu yatumye hacaba impinduka muri politike y'incanco mu Buhindi, ico gihugu cyatangaje ko cyacandaze abantu 7,500,000 COVID-19 ejo ku munsi wa mbere wonyine. Iyo munsi wa mbere hacandazwe abantu benshi bangana uko, isekeza ryo gucandaga abantu ku bwinshi rikurikiye impinduka zatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu ntango z'uku kwezi, aho yavuze ko leta izogura ibice 75% by'incanco no kuzikwirakwiza mu mareta ku buntu. Ibihugu bya Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan hamwe na Siriya biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihotera umwana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku wa mbere ko hafi ibice 60% by'amabi akorerwa abana abera muri ibyo bihugu.
Urakoze Aloys Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. abayobozi b'abanyamurenge mu bice bitandukanye vyo mu Minembwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo barabibandikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bamusaba gutorera inyishu ikibazo c'imigwi yitwaje ibigwanisho iriko irashaka kubomora ngo bave muri Kongo.
Intambara ishaka kudutsembatsemba kandi ukunze rwana ari igisirikare gituye hano kivuga ko aba bantu gahunda yacu no kurasubiza iwabo wabo mu Rwanda.
Uyo ni Ndahinda Korojo, umuyobozi wa lokalite ya Kivumu ari mu bateye igikumu kuri urwo rwandiko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amashirahamwe 12 arimwo mpuzamakungu aranegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akogwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Amara yandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo arabansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Eroje wili kaneza li Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye useruki umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora mu Brussels kucicaro cyo muryango yahakuye inkuru nziza. Nayo se yindi nuko ibihano byafatiwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes associant
Naje kumuha makuru y'umushu uhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya ku bijanye n'u Burundi. Mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu yereke intwari bereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza gateka kazi na munsi.
Ces évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocho yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura hejeje kwakirwa na president Ndayishimiye afisa kamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Amashirahamwe yakavuga ko ari arushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko byirengagiza iho nyango wajya gataya kazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri ya 12 rifise icyo rifatira ko kuri izo mpungenge. Nasipije yisunga gateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'en ai entendu parler, mais quand on y regarde, on voit que le rutochane, les gens macro vivent au Gabon, mais ils ne sont pas américains, mais ils vivent à Chouga. Comme la CPJ, quand ils trouvent une chinga, nous couvons notre matos. Ils disent, 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 batohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamara Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzuwe atabwo bagifise kandi umwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ y'i Bruxelles yabwiye Ijwi ry'Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice.
Le Human Rights Watch ubwicanyi n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashyirahamwe yigenga umugwi wabo utohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhushya rwo gukora bitegenza mu gihugu. Niba ataco leta iyo sa nk'uko ivyemanga kubera ikabategetsi banse kuva ku izima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwakirazira aja gucungera uko agateka kazi na muntu kubahirije
Burundi.
Niko Maji yaganiriye Ijwi ry'Amerika avuga ku ino migenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi.
Ariko na bocu baragwa kagaruka.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi ibiri navuze y'Uburuseli ariko ibyo ntibihagije hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse Niko Bocuyongeyeko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe Burundi byovanwaho Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihenya kwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuganwa na Senda DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'unyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi abantu 200,000 ibihumbi biburirwa irengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000 Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Mu Burundi kandi ubutungane bw'igihugu bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Jean Rukuki yari yafashwe arapfungwa mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu igihano ciwe cavuye ku myaka 32 kishigwa kugupfunga umwaka umwe inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano cha Jean Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata cy'iyungururizo Jean Rukuki yakoreye ishyirahamwe rihanye agateka kazi na muntu akate Burundi yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi ico nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme niko se Bashirayishize yaganiriye n'ijwi rya Amerika yari mu buhungiro
umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo asubiye kuronka umwizero w'uko vuba giye gusohoka ibohero nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa ikintu cyonyine bamwagiriza nuko yakorana n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire ubundi muntu azosubira kuyimaramwo
igihe yafatwa mu mwaka w'ibihumbi 2017 igipolisi cy'u Burundi cyabanje gusaka iwe mu gisagara cya Bujumbura mu nyuma igipolisi cyerekanye impapuro cyasiguye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ico gihe abaharanira agateka kazi na muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishyirahamwe akat yakorera
uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ibyiyumviro byo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icyaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatege umunyoro w'imyaka 30 n'ingahe ni intango reka turabe nibikurikira hari abandi bantu batandukanye abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa
ababuranira Jean Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza nawe kuri bo yajitevye gusa birenze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo ico bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata ca gasambura manza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igiye guburanishwa muri sentare ya mbere umushikiza manza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa by'ubugumutsi guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza n'ibindi ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca rukuki yerekana ko haragahaze mu byemezo by'uko ivyo byaha byose byakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maitre Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka itatu. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa kaza ku makungu, ubonako ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwo gukora ibihano by'ubutunzi ku Burundi, kuko nkuko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze, umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharaniye agateka kazi na muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa.
Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu bo bariko bararondera mu biganiro n'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya, bigaragaza kumengo no kuresha. Ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iri kwirarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose atankunzi. Kwabandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka benizo nta zone zigafutwa nk'uko iza mbere zifudise, ikore kugira ngo itunganirize bose.
Nishirame Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo. Yamara Armel Niyongere aritwara yabwijwe rya Amerika ko ataragira kugira ico bavuze, kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpanavyaha cu Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clave. Tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Abayobozi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye byo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko bariyamiriza imigwi y'abagwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo no kubakubira ahantu hamwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Inkabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya territoire ya Fizi, Uvira ndetse n'Itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye Perezida Tshisekedi wa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwaho ibitero n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara na FNL bayobowe na Gisiga Nanzabampe Mahamwe na Alexis Nduhije. Aba bose ni Abarundi bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayinda Karojo ni umuyobozi wa lokalite ya Kivumu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri uru rwandiko.
Kuva 2017 habayeho itotezwa, kunyagwa inka, kwicwa kw'abantu, gusenywa kw'amazu kandi ino mu misozi miremire. Intambara ikabera mu Minembwe, ikabera mu Turambo, ikabera mu Kamondo, ikabera mu Bijombo, ikabera mu Rurambo, ariko itagera kwa Murima, itagera Fizi, itagera Baraka, itagera Uvira. Tubonye ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba, kandi uko rwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu ni ukora Fizi wabo wabo mu Rwanda. Abandi gahunda yabo ni ukubamara, kandi tuzi ko turi Abakongomani. Nicyo gituma twandikiye Perezida nyakubahwa Chef de l'Etat umukuru w'igihugu cyacu kugira ngo tumumenyeshe ibibazo bihari bibera hano mu misozi miremire.
Aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abo Mayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo. Nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura.
Bagaragaje n'abasore baguye ba Kamingo ba Mayimayi baje abana bashaka kugira autodefense, ariko nanone abasirikari ba Kongo bahano muri izo zo brigade batukinywa barabica bazira mu mbunda za mashinigani izo namwe twa ku marché amasoko y'igihugu amasoko ya leta
uruhu ari kwa basirikare ba FARDC bakora mu minembwe bashinzwe gukorana n'abo mayimayi mu kugaba ibitero kubanyamurenge rugaragara kandi muri raporo y'inzobere za Roni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abamayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge abo banyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Congo kibashinja kuba batwigwaneho ariko ndigifunge abamayimayi babica ndetse bakabatera Jason Maniragaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Sefeko mu minembwe
ikamanuka ikamenya reality ikaza kuri tere ikiinforma ikamenya uko abantu babayeho igarekorta les informations auprès de la population ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite ikibazo kirashaka gukemuka dufata urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano c'est un civil ntabwo nari mwigeza w'umusirikare baramufashe n'umunyamabanga vice president w'aborozi mu minembwe bamugize umusirikare wo kwa makanika atarandakandagira n'umunsi n'umwe urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti babakeneye gutera ikibazo babakeneye gutera intambara mu karere kumva leta yaje igafata informatique ikamenya informatio y'ukuri icyo gihe amahoro araboneka mu karere iyo donc leta au niveau de la hiérarchie ntabwo ifite informatio ntifite amakuru ntabwo babizi babaheza amakuru atariyo
urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kibuye General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa birimo imyigaragambyo y'abagore batewe n'ifunga rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja Bedasinga bwo kubwaragijwe rya Amerika ubira mu ntara ya Kibuye
urakoze Bedas naho mu Rwanda ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamwo abagwayi biyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze byugawe asumta kabo yaraduha idonido kuri iyi nkuru
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muganga Nyeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo
ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bakirimo urere imibare yangiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi hari abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe nabwo COVID kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro
ese usibye Kanyinya yari yarafunze hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa
cyane rwose kandi dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kibombo bari barafunze sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira umurwayi wa COVID kuko bari bagabanza
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi mibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6583 uvuye ku 23934 ugera ku 30517 umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2200 ugera kuri 3566 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6613 abitabye imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3326 bagera kuri 3379 muri ukwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192 bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira ariyo mpamvu Minisiteri y'ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi Minisiteri y'ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19 Dr. Nkeshima umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu nabyo yabibwijwe rya Amerika
uzasanga mu bantu bakingiwe bahaye inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer usanga bakingiwe inkingo ebyiri nkuko ziri recommended usanga abarwara ibakeye abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba bakeye abapfa bakaba bakeya cyane gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza guhostinga virusi ngo ube wanayanduza n'abandi niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,813 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,474 abakirwaye bo baragira ku 3,227 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragira kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Muri Congo, Perezida Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse i Bunia mu ntara ya Ituri amaze kuva i Beni Butembo uburaruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko aho yemeye kuzana amahoro byanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icyatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyeshamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma niyo nkuru adufitiye.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binihangi ni umwe mu bahagarariye sosiyete sivile Beni.
Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi.
Kakure saa sita ni umudepite watoye Irubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare.
Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira tukumva yuko JDF ntibikiriho. Bira yuko abigereyo neza birasaba ko perezida asimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru bakazana abandi, kubera ko buri kanya sosiyete sivile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara i Beni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona. Ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe. Turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu.
Perezida
Ariano twamubonye ari ku Gibeni, Butembo n'ahandi, ahora dusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kadizwi de Amerika mukirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye mwakoze kudutega matwi mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.